muvanira dwijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo Abarundi barimo batahuka kubanza kubapima virusi ya corona.
Ikiberewe ni uko indwara yaratwinjiranye, maze kutwinjirana no kugerageza cyokorwa aho hakujya aba baturungikira bakaturungikira abantu baba bamaze gupima.
Dr Antoine Sindayigaya ushinzwe gukurikirana abahunguka muri Minisiteri y'Ubuzima. Amafaranga asabwa abarundi kimwe n'abanyatanzania bakuru ubucuruzi banyuze ku mupaka wa Mugina bipimisha virusi ya corona ari mu bibatera kunyura inzira z'amagendo.
Nimba hari abantu bafise intumbero yo kuza guca mu kinywabi, no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo. Hamwe bofatwa, ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri uyo mwene gihugu ariko ari yungunganye.
Mbura Matari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirajana. Kuri uyu wa gatatu biteganyijwe ko Perezida Joe Biden ageza ijambo ku gihugu akigaragariza uko ibintu byifashe mu gihugu cya Afghanistan nyuma y'ihinduka ry'ubutegetsi. Abatalibani babufashe ni bantu ki? Ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiriwe Venise. Ashraf Ghani yahora ari perezida wa Afghanistan ari muri Emira z'Abarabu zunze ubumwe, inyuma yaho ahungiye igihugu mu ntango ziyindwi igihe abatalibani bigarurira ubutegetsi. Umushikiranganji wa Emira z'Abarabu zunze ubumwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe cakiriye perezida Ashraf Ghani hamwe n'umuryango wiwe. Kani yahunze Afghanistan ku munsi w'Imana imbere y'uko abatalibani bashika i Kabul atantambamye barinze guhura nazo. Ubutumwa yashize kuri Facebook yavuze ko abatalibani batahukanye intsinzi kandi ko yahunze Afghanistan kugira akinge kw'amaraso aseseka. Gushika ejo ku munsi wa gatatu byanurwanurwa ko Ashraf Ghani yoba yahungiye muri Omani, Tajikistani canke Uzbekistani. Tukivuga kuri Afghanistani nyene, perezida wa Iran Ibrahim Raisi ejo ku munsi wa gatatu yabwiye bagenzi we b'Uburusiya n'Ubushinwa ko igihugu ciwe citeguye kuzokorana n'ivyo bihugu bibiri mu kugarukana amahoro n'ituze muri Afghanistani. Mu kiganiro bagiranye kuri telefone, Perezida Raisi yabwiye Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa hamwe na Vladimir Putin w'Uburusiya ko Irani yiteguye gufasha Afghanistan mu iterambere ry'abanyagihugu no kuba mu mahoro arama. Ni mu gihe Irani ata migenderanire myiza yigeze igirana n'ubutegetsi bw'abatalibani mu myaka itanu bwamaze butarakurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mugabane wa Afrika, mu karere k'ibiyaga binini, inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashitse mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha kugwanya iyi ntagondwa zikora iterabwoba zafashe ibirindiro mu mashamba cimeza yo muri iyo ntara. Aya makuru ava mu ruhande rwa Amerika no ku ruhande rwa Kongo yatangajwe ejo ku munsi wa gatatu. Ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi byavuze ku munsi w'Imana ko Kongo yemeye irungikwa ry'abasirikare b'Abanyamerika gufasha abasirikare b'igihugu kugwanya abarwanyi b'umuhari ADF. Igitigiri cy'abo basirikare b'Abanyamerika ntikiramenyeshwa, ariko amasanamu yaberekanye igihe babonana na Perezida Tshisekedi n'intumwa zari zirongowe na ambasaderi wa Amerika i Kinshasa Mike Hammer yerekanye abarenga cumi. Ibiro bya perezida wa RDC byavuze mu mpera z'indwi iheze ko igikorwa cy'abo basirikare kizomara indwi zitari nke zitatomowe, kandi ko kizoba gitumbereye abarwanyi ba ADF umuhari ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu.
Washington, ijwi rya Amerika.
tukiri muri Afrika abategetsi muri Guinea batangaje ku munsi wa gatatu ko abantu 58 bashizwe mu kibanza cyabonyene mu nzu yabo inyuma yaho bagaragajwe ko bakoranye ko n'umwigeme w'imyaka 18 yanduye umugera wa Ebola umwigeme w'umunya Guinea yamenyekanye muri Côte d'Ivoire mu mpera z'indwi iheze yabaye wa mbere amenyekanye ko yanduye uwo mugera muri Côte d'Ivoire kuva mu 1994 uwo muntu wa mbere yamenyekanye muri Côte d'Ivoire haheze hafi amezi abiri ikigo cyawo nikijejwe amagara y'abantu gitangaje ko Ebola yarangiye muri Guinea aho mu mwaka uheze wahitanye abantu 12 igihe Ebola yatera kuva mu mwaka wa 2013 gushika 2016 yahitanye abantu 111,300 mu karere ka Afrika y'uburengero harimo abantu 2,300 wahitanye muri Guinea honyene tukiri muri Afrika abantu bakekwa kuba intagondwa z'abajihadiste barisha abantu 47 barimwo abasivile 30 mu gitero bakoze ku modokari zari mu rukurikirane mwibarabara mu buraruko bwa Burkina Faso kuko byashikirijwe na leta ejo ku munsi wa gatatu umushikiranganje wo kumenyesha makuru yavuze ko ico gitero cyahitanye kandi abasirikare 14 cyabereye ku birometero 15 uva mu gisagara cya Gorgaji kiri ku rubibe na Mali na Niger.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio active wa akadomo com na ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiye mu Barundi barimo batahuka kubanza kubapima virusi ya corona byatangajwe kuri uyu wa gatatu abarundi 463 bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahutse Nairobi eloje wirikaneza
abakiriwe ku muhinga makuru wa gatatu bari mu muryango 103 nkuko intonde zatanzwe na SR amenyesha makuru twabonye zivyerekana baciye ku mpaka bagatumba kavindira Burundi buhana na Kongo mu burengero ku rugabano rw'intara za Bujumbura na Kivu ya Majepfo nkuko abari bahari babwirije urya Amerika baje baturutse mu kambi y'impunzi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi muri Kivu y'umanuko baciye bajanwa mu kambi y'agateganyo iri muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero habazwe mari iminsi itatu Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yaje kubakira yavuze ivyo abahunguka batekererwa
tubatekereye inzamuzi zo bamaze amezi atatu bafungura uhande yivyo turaheza tukabatekereya n'udufaranga murasanzwe muzi ko umuntu amaze imyaka 35 atari mu muryango abakene utuntu twishye kuko muvyo tubatekerera nta rushinge rurimo kandi urushinge rurakenerwa mujyango nta gikwashu nta mbugica ntaki utwo twose baraheza bagaca bikora kutwo dufaranga mugo kandi ayo mafaranga tubaha tureza tukababwira yuko iyo ca bafasha no gutunganya ibijanye n'ivyigo by'abana muvyo tubaha kandi turabaha n'urupapuro rudasanzwe n'urupapuro rwerekana ko ari umurundi ahungutse ubwo rupapuro rweza rukabafasha gose kugira bashikire inzego za leta abashikire aho babakeneye ubufasha hose
muganga Antoine Sindayiga ya nawe yajejwe gukurikirana ahunguka mu bushikanganje bw'amagara y'abantu yasavye ibihugu birunga ikabarundi mu gihugu cabo kubanza kubapima umugera wa COVID-19 aha yari mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga aho impunzi ziva muri Kongo zishikira
ikiberewe nuko ingwara yaratwinjiranye maze kutwinjirana no kugerageza cokorwa aho hakujya abo baturungikira sinzi bakaturungikira abantu baba bamaze kupima kugira natwe twetse ngatwe nge tubapime yocuba nka control kugira tubarungike mu banyagihugu
Bimenyimana twari gisata c'igihugu kijeje ko gucura impunzi yemeza ko batahuka bava muri Congo benshi basanganwa mugera wa corona
uyu munsi turiko turabona abantu bahunguka bava muri Congo turiko dutoramwo abantu benshi bagwaye coronavirus nivyo igihugu c'u Burundi cariteguye kubavura ku buntu mugo murumva ko iyo babitunganiriza bikiri muri Kongo bakatuzanira bakomeye gusa nkuko ibindi bihugu bibikora cyo dufashije kurusha iyo miti irikira iravura abo bantu bo ironke mu kindi gihugu ikavura abarundi
abahungutse nka Jean Claude Nduwimana yahunze ava mu ntara ya Bubanza bahimbawe no gusubira mu gihugu cy'amavukiro uko niko yabwiye amenyesha makuru ayigara mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga
yo niyumva neza prema kuko nigereho narimbayeho narimbayeho nabi Kongo prema je nari nayihaze kuko nta mahoro nari bwayibone mbahanumva umunezero rwose urenze yuko nasice hano mu gihugu cy'amacano ubu
umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yemeza ko ku ruhande rwa Kongo hakiri ikibazo gikomeye c'abarundi baguma bisubiriza guhungira muri ico gihugu
umuntu urashobora kumubona ati we warahungutse mu kwezi guheze ukazibona arahungutse mu kundi kwezi ugasanga yari yahungutse yitwa Manirakiza Jamari na Karorero canke yitwa Manirakiza Epipode na Karorero akazoca hungu kubugira kabiri yitwa irindi zina mugabo ukabona ati yari wewe ariko kubera tudafise ubwo burenganzira bwo guca tugira ico tumukojeje kubera abagengwa n'amategeko mpuza makungu nta kundi turamwakira mugabo turabona ko habayemo ubandi ubusuma kiraturaje ishinga kuko tubandanije muri iyo ntumbero impunzi z'abarundi ntizizohera muri Kongo ntizizigera zihera
kundi kundi wiye Burundi burakira vuka gihugu bahungiye mu bihugu bibanye na karere kwa mbere hakirwa avuye muri Kenya bazana indege bagaca ku kibuga c'indege mpuza makungu ca Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi kwa kabiri haza bavuye muri Tanzania bagaca hitwa Gitare muri komine Mabanda intara ya Makamba mu manuko ari kambi y'agateganyo mu gihe kwa gatatu hakirwa avuye mu Rwanda na Kongo bagaca ku mpaka ya Gatumba hamwe na Gasenyi Nemba ku minsi ya kane hazubira kwakirwa abaturutse muri Tanzania binjiriye Nyabitare muri komine Gisuru y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu arindi kambi yifata kibanza impunzi z'abarundi ziki mu bihugu vy'akarere ubu ni 2,270 birenga mu gihe amaze gutahuka kuva mu 2017 barenga 1,639 nk'uko ibitigiri vya sere vyo mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze bivyerekana Nestor Bimenyimana jeje gutahukana impunzi yavuga ko leta y'Uburundi igiye gutangura gucura abarundi bahungiye muri Namibia eroje urika neza ijwi rya Amerika
abarundi kimwe n'abanya Tanzania bakura ubucuruzi banyuze ku mupaka wa Mugina baragabanutse mu mpamvu zibitera harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona bamwe muri abo bacuruzi bahitamo gukoresha inzira za magendu inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana
mu gihe umupaka wa Mugina uri hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania wasubiye kugurwa haraheze iminsi ikibonekeza nuko uruje n'uruza kabamanse cyane ugeneranye nuko vyahoze ikiza cya COVID-19 kitaratera eka n'ingingo yafashwe na leta yo kurihisha amafaranga ku gipimo cya COVID-19 ntiyashimishije abadandaza baca kurangurira idandazwa vyabo mu gihugu cya Tanzania abadandaza bavuga ko ari umurengera kuri bo bigatuma akazi barangura gacumbagira
no kuvuga iyo ngingo twarayakiriye nkuko cyabayitegeko ingorane zihari nuko nk'abatanzania binjiye mu Burundi bari ha madorari 30 kacabonekana rero yuko umurundi nawe yinjiye muri Tanzania baca bagira ishavu bakaca baka amafaranga ndengarugero 1,300 by'ishiringi bisunze bavuga yuko nabonye n'abatanzania binjiye mu Burundi ko bari ha amahera menshi dorari 30 sinari kunshura kwinjira ku buntu
Iyo gabanuka ry'ingenzi zica kuri uwo mupaka riremezwa n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza rw'ingenzi hagati y'ibyo bihugu bibiri ariko bakaba batashimye gutangira itegeri kuko biza birahindagurika inkurikizi rero zaratangwe kwibonekeza aho bamwe batangwe guhebura urudandazwa bahora bakora bagasaba ko amafaranga y'icyo gipimo yo kugwaho bakabandanya kurengana nk'uko vyahora
ingaruka irabaho kuko amahera ya Tanzania ari hejuru ugacushira ko azura tanga nkayo ya covid ukongera ugashira ko ayo bakwaka Tanzania urumva ugiye kuragura nta kanyugo bukironga twose bayuko ayo mafaranga boya kuraho umuntu agashaka nkuko yahora arengana kare hama karaba yuko iyo ronka kanyungu agiye kurangura kuko nk'ubu umuntu usanga akora homba ntacaronka nico gituma benshi mbere bahebye no kujabuka
umuvugizi w'ubushikiranganje bamagara y'abantu no kwirindikiza roho nyanganda sida Jean Bosco ngira kwishaka amenyesha ko ayo mafaranga atari umurengera na gato nk'uko abo badandaza babivuga uravye amahera akoreshwa mu kugura imiti n'ibikoresho.
Twabamenyesha yuko iruhande yo gupima kumbure hari icyo abantu batazi, nuko twaharuriyemo ko nuba atowe icyo kiza bacaheza faranga umuti ku buntu. Si gupima rero gusa, cyane musanze mu ndabizi ko haba gupima asanzwe hakoreshwa ibikoresho ndetse n'amareactive, ibyo byose bigugwa amahera. Boheza rero bakabitabura ko ari ahubwo guterera ayo mahera atari menshi cyane.
Kubijanye naho nuko uruja n'uruza rwagabanutse kuri uwo mupaka biturutse kuri aya mafaranga barihishwa, ngira uko ishaka siko abibona, amenyesha ko inkurikizi ziva kuri icyo kiza ziri mu bihugu byinshi byo ku isi n'Uburundi budasigaye inyuma.
Niko bifata uko kuko mumanze mumenye ko hari haciye amezi atari make mbibe tugaye kuba rero zishobora kugurugwa urwo ruca n'uruza rugakunda, murumva ko bwa mbere ari ingingo nziza yo gushima kandi byorohereza abakeneye kuzikoresha. Hanyuma ngiye kuraba ku isi yose kubera kino kiza kikihari, usanga uruca n'uruza ruragera ku ntambwe rwariko. Nicyo tumwe rero no ku gihugu cy'u Burundi haracyari imvo nyinshi zijyanye n'ibyo kiza.
Abadandaza baca kuri umupaka wa Mugina bariyemerera ko bahitamo guca mu nzira z'inywa bizitemewe n'amategeko kugira ntibarihe ayo mafaranga, ariko akaba ari uguhitishamwo.
Ivyo nibyo bica biboneka nyene, babonye ati none tuze kuriha amahera muri OBR kongere turiha amahera ya corona. Beshi bashe baronde tuyira ku kinwangire ukashanga nawo nibaba nibaciye bagira bagira ingorane bihoranye n'abapolisi bategeye yo muko tuyira ukashanga barambuye utuntu twabo kugutinya kumbure byo bahe ibintu bitomoye neza bo haciye neza bakagonga neza bakataha neza mu mahoro atangorane. Nico gituma rero abantu beshi bashe babitinya bagaca ku mibari bari.
Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana abasaba guheba iyo ngendo bagakorera mu muco kuko uzofatwa azohanwa hakurikijwe amategeko.
Guca mu kinyabi bihanwa n'amategeko. Abaca hajya ku Mugina benshi n'abantu bagira urudandazwa ruto ruto bajya kurangurira ikigoma nama n'abahanuye n'isi yose. Umutunzi wa cyane ni wa muntu yubahiriza amategeko. Nimba hari abantu bafise intumbero yo kuza guca mu kinywabi no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo kuko hamwe bofatwa, ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri uyo mwene gihugu ariko ari yungunganye.
Ibyo biruko mu gihe icyo kiza kitaratera abayagihugu baho mu mabanda baje bukatacho binu nabakoresheje muri karengane ariyo ujirani mwema mu rurimi rw'Igiswahili, ariko ntibarenga intara ya Kigoma. Iyo murekarengane yarishizweho inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Umupaka wa Mugina uri mu mipaka y'u Burundi ihita cyane, uri ku kilometero 45 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu muri komine ya Mabanda ihana urubibi n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Umupaka wa Mugina cyo kimwe n'uwakobero yuguruwe muri ruheshi mwaka 2021 inyuma yaho hugururwe uwa Gatumba. Iyo mipaka yose yari yugawe muri nzero itariki 11 mwaka 2021 mu ntumbero yo guhangana n'ikiza cya COVID-19.
Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda, urakoze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge muri i Kigali mu Rwanda rwaburanishije kuri uyu wa kane ubujurire bw'urubanza ubushinjacyaha buregamo impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira uzaramba ibyaha bya genocide. Abamwunganira baravuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ibimenyetso bamushyikirije birimo n'ibigaragaza ko Karasira arwaye mu mutwe, bagasaba kumurekura agakurikiranwa ari hanze. Ubushinjacyaha bwo busaba ko icyemezo kimufunga cyaguma uko kiri kuko hakiri impamvu zikomeye zituma akekaho ibyaha. Mu mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Uganda, Ministeri y'ubuzima yemeje kuri uyu wa gatatu ko muri icyo gihugu hari kiza cy'indwara y'imbasa. Iyo ministeri ivuga ko ubwoko bw'indwara bwaturutse ku rukingo rwa virusi y'imbasa nyirizina, yongeraho ko ukwaduka kw'imbasa gushobora kuba kwaratewe n'uko abantu batakomeje kwikingiza ku byari bisanzwe mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, kimwe n'urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bihugu bihana imbibi na Uganda nka Kenya na Sudani y'Amajyepfo aho icyo cyorezo cyari gisanzwe. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'America muri Uganda, Ignatius Bahizi, abanza kumusobanurira aho icyo cyorezo cy'imbasa cyabonetse bwa mbere.
Icyorezo cy'uburwayi bw'imbasa cyamenyekanye hano mu mujyi wa Kampala, kandi Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu niho yaraye itangaje ko ibipimo byakozwe n'ikigo cya leta gishinzwe virusi Uganda Virus Research Institute byasanze ko hari ubwoko bwa virusi ya imbasa bumaze kwaduka, icyo cyorezo kimaze kwaduka hano muri Uganda ariko cyane cyane muri Kampala. Ubwo bwoko bw'icyo cyorezo akaba bufitanye isano n'indi virusi ya polio cyangwa se imbasa yabonetse mu gihugu cya Sudan.
Kugeza ubu abanduye bamenyekanye bangana iki?
Ntabwo hari hakorwa bipimo kumenya abanduye, n'ibipimo byakozwe kumenya ko icyorezo cyageze mu gihugu ntabwo byakorewe ku bantu, ahubwo byakorewe mu bintu bisanzwe mu bidukikije kumenya ko iyo virusi yageze mu gihugu. Nta mibare y'abantu bamaze kwandura cyangwa abana bamaze kwandura yamenyekana, kuko ubushakashatsi buracyakorwa kumenya niba naho kimaze kugera, kuko kimaze kugaragara muri Kampala. Ubushakashatsi buracyakorwa kugira ngo kimaze no kurenga kikagira mu gihugu cyose. Ubwo nyuma niho ministeri izaza kutubwira niba imaze kubona abantu banduye n'imibare yabo.
None ubwo bamaze kubibona gutyo, se bafashe izihe ngamba zo kurengera abaturage? Hari icyo Minisiteri ishinzwe ubuzima yatangaza?
Minisiteri ishinzwe iby'ubuzima ivuga ko igiye gufatanya n'ibindi bigo bya leta guhashishyorezo, kuko urabona ngo ni icyorezo cyambukiranya imipaka, kandi bakeka ko gishobora kuba cyakomotse muri Kenya hamwe na Sudani y'Epfo, kuko naho icyo cyorezo kigeze kurangwayo. Akaba rero ingamba za mbere ari ukureba ko bakumira cyangwa se kugenzura ukuntu abantu binjira mu gihugu. Ariko ikigiye gukurikira kandi icyo minisiteri yatangaje ni uko hagiye gukorwa ikingirwa ry'abana bari hasi imyaka 5. Muzi neza ko basobanura ko iki cyorezo kibasira cyane cyane abana kuva ku mwaka kuri 0 kugera ku myaka 5, bityo akaba agiye gutangiza gahunda yo gukingiza abana bose mu gihugu cyose guhera n'ukwezi kwa 9. Ariko nanone bakavuga ko impamvu iki cyorezo gishobora kuba cyongeye kwaduka mu gihugu kandi muri Uganda bari barakinesheje ari uko kubera uburwayi bwa COVID-19, icyorezo cya COVID-19, basa nk'abibagiwe ubundi burwayi, bakibanda cyane guhasha COVID-19, ubwo n'ubundi burwayi bukaboneraho amahirwe yo kongera gusakara.
Uvuze uti ntabwo ari ubwa mbere kigaragara mu gihugu, ubundi hari hakozwe iki cyatumye gisa nkaho kigiye burundu?
Ukurikije raporo zitandukanye zaba iza minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Uganda n'umuryango ushinzwe amagara ku isi hose, Uganda nicyo gihugu cya mbere cyabanje guhasha icyorezo cy'imbasa muri Afurika, kandi mu 2006 Uganda yatangaje ko icyo cyorezo cyari cyavuye mu Burundi. Kandi nanone mu mwaka wa 2020, umwaka ushize, niho umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi wanatangaje icyorezo cy'imbasa cyashyize Burundi, cyaranduye Burundi muri Afurika yose muri rusange. Rero kubona kigarutse ubwo nano kongera gufata nk'ingamba za mbere, kuko mbere Uganda yagiye ikora ikingira abana bose mu gihugu, abimpunzi, abadutuye mu gihugu, abavukaga bose, ku buryo bagiye bashyiraho no gukangurira abantu bikomeye ku maradiyo, amateleviziyo n'ahandi hose abantu bahurira, kugira ngo bahashe icyorezo banamenyesha n'abantu ukuntu gitera n'aho gituruka n'ukuntu bashobora kukibona. Ubwo ndumva ko izo ngamba arizo zigiye kongera gukomezwa, kugira ngo bongere kugihasha kugikora muri iki gihugu.
igina shose bahizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Uganda avugana na Geoffrey Mutagoma kuri uyu wa gatatu biteganjwe ko Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ageza ijambo ku gihugu akigaragarije uko ibintu byifashe mu gihugu cy'Afghanistan n'abatalibani binjiye mu rwa mukuru Kabul hashize imyaka 20 bawirukanywemo ijambo Taliban risobanuye ngo umunyeshuri cyangwa se umuntu ushakisha ubumenyi abatalibani bategetse Afghanistan kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2001 aho bashyizeho ubutegetsi bugendera ku mahame akarishye y'idini ya Kisilamu azwi nka Sharia mu nkuru y'ijwi ry'Amerika umugenzi wacu Temistocle Mutijima aratubwira amwe mu makuru y'ingenzi ku myemerere n'amateka y'abatalibani
Abatalibani bari mu matsinda yarwanaga mu ntambara yashyamiranyije abanyagihugu muri Afghanistan mu myaka ya za 90 nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ziviriye muri icyo gihugu Iryo tsinda ryavutse mu 1994 hafi y'umujyi wa Kandahar mu majyepfo ya Afghanistan uwarishinze yitwa Mullah Muhammad Omar wari umukuru cyangwa se imamu w'abayisilamu muri uwo mujyi uwo ni nawe wakomeje kuribera umuyobozi kugeza aho apfiriye mu 2013 Mu ntangiriro abatalibani binjizaga abarwanyi babakuye mu bahoze ari indwanyi z'Abanyafghanistan bo mu mutwe w'abamujahidin bari bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara bahanganagamo n'ingabo z'Abasoviyeti mu myaka ya za 80 nyuma y'igenda ry'ingabo z'Abasoviyeti mu 1989 n'isenyuka rya Leta yariho muri Afghanistan ryakurikiyeho igihugu cyashegeshwe n'intambara yashyamiranyije abanyagihugu abatalibani baje gushyigikirwa cyane ubwo bizezaga ko bagiye kugarura ibintu mu buryo no kugarura ubutabera Mu 1994 babashije kwigarurira umujyi wa Kandahar nta mirwano ikomeye ibaye hanyuma mu 1996 bigarurira umurwa mukuru Kabul abatalibani bategeka bagendeye ku mahame akarishye y'idini ya Isilamu Sharia mu gihe cy'ubutegetsi bwabo kwicira abantu mu ruhame no kwabakubitira byari byiganje abagore muri rusange ntibagiraga uburenganzira bwo kujya mu mirimo cyangwa se kwiga kandi bari bategetswe kwambara umwitandiro uhisha igice cyose cy'isura uzwi nka burka igihe cyose bari mu ruhame abatalibani baciye ibitabo ndetse na filimi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi no kuvuga mu Burayi na Amerika ndetse basenya ibintu byose bijyanye n'imico gakondo harimo ibibumbano binini bya Buddha byari bimaze imyaka igera ku 1500 mu kibakirirwa hagati mu gihugu cya Bamiyan Abatalibani baje gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wategekwaga icyo gihe n'Umunyarabiya Saudite Osama bin Laden ubutakiriho Al-Qaeda yashinze ibigo byo gutorezamo abarwanyi muri Afghanistan ari nabyo yifashishije mu gutegura ibitero by'iterabwoba mu isi yose harimo ibitero byo kuwa 11 Nzeri mu mwaka w'2001 byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nyuma y'igihe kitageze ku kwezi habaye ibitero byo kuwa 11 Nzeri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bateye Afghanistan hari ku butegetsi bwa George Walker Bush Nyuma yo guhirika abatalibani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gukorana n'Abanyafghanistan mu kugarura leta igendera ku mahame ya demokarasi. Nyuma yaho batsindiwe, abakuru b'abatalibani bahunze bagana mu birindiro byo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Afghanistan, abandi bahungira muri Pakistan. Uyu mutwe wakomeje kugaba ibitero kuri leta nshya yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 2020, Leta ya Amerika yari iyobowe na Donald Trump. Yagiranye ibiganiro bigamije amasezerano n'abatalibani bari bamaze imyaka irenga 20 mu ntambara muri Afghanistan ayo masezerano yashyiragaho ingengabihe yo gucyura ingabo za Amerika hanyuma abatalibani nabo bagahagarika ibitero ku banyamerika bakanatangira kugirana ibiganiro na leta ya Afghanistan hagati aho ibiganiro byamaze amezi hagati y'abatalibani na leta ya Afghanistan ntibyashoboye kugeza ku masezerano y'amahoro Leta zibarirwa ku ntoki zirimo Pakistan, Emirati Yunze z'Abarabu na Arabia Saudite nizo zemeraga ubutegetsi bw'abatalibani ubwo bategekaga kuva mu 1996 kugeza mu 2001 ubu nabwo rero ntabwo bizwi neza n'ibi bihugu byinshi bizemera leta nshya y'abatalibani icyakora minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika bwana Anthony Blinken mu kwezi gushize yatangaje ko Afghanistan izashyirwa mu kato niba abatalibani bafashe ubutegetsi ku ngufu kandi bagakora amahano
Urakoze Temistocle Mutijima mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabye ko Aimable Karasira akomeza gufungwa mu gihe abamuburanira basaba ko arekwa arafungwa kaburana ari hanze Mabre Karasira uzaramba araregwa ibyaha bya genocide leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo abarundi barimo batahuka kubanza kubapima virusi ya corona amafaranga asabwa abarundi kimwe n'abanyatanzania bakuru ubucuruzi banyuze ku mpaka wa Mugina bipimisha virusi ya corona biri mu bibatera kunyura mu nzira za magendo kuri wa gatatu biteganijwe ko president Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika ageze ijambo ku gihugu akigaragariza uko ibintu byifashe mu gihugu cya Afghanistan nyuma y'ihinduka ry'ubutegetsi muri icyo gihugu aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubir ya Baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abatuye mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya mu kagari ka Karama mudugudu wa Rukubiro mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.